mwumvane radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nchuti mwese muduteza matwi aho muri hose. Ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva imisi yose amasaha y'Bujumbura mu Burundi ya saa 10 gushika saa 11 ni Kigali mu Rwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka nkuko benshi mumaze kuvyumva uno munsi wa kabiri tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu isi iriko irahimbaza umunsi wahariwe umukenyezi. Mbega umukenyezi ari mu buzima bwawe akora ibihe bintu bikomeye wifuza kumushimira uno munsi. Mu gice cya mbere cy'ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi turaza kubaha umwanya mutashe abakenyezi bari mu buzima bwanyu. Ikindi gice cya kabiri turaza kuganira n'umwigeme Les Delicia Irakoze aheruka mu mahiganwa ya Miss Golden Africa mu gihugu cya Nigeria. Atubwira uko aya mahiganwa yagenze aho yaserukiye igihugu ciwe cy'u Burundi muri ayo mahiganwa. Mushikirize rero nimero zanyu kuri Facebook yacu kugira ngo tubahamagare muterere mu kiganiro cy'uyu munsi. Facebook yacu murayibuka ni radio yacu VOA, VOA radio yacu, aho mushobora gutanga nimero zanyu mugaterera. Kaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva imisi yose saa 10 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda gushika saa 11. Uno munsi rero nkuko benshi mumaze kuvyumva, amaze kubibona, amaze kubimenya, ni itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu. Ukwezi kwa gatatu isi iriko irahimbaza umunsi wahariwe umukenyezi. Mbega umukenyezi ari mu buzima bwawe akora ibihe bintu bikomeye wifuza kumushimira uno munsi, nicyo tuza kuganira mu gice cya mbere cy'iki kiganiro. Tugiye kwakira bamwe mu bari mu Burundi batubwire uko bariko barahimbaza uwo munsi, uko iyi ndwi yagiragenda. Bamwe batangiye kwihimbaza kuva itariki imwe kuko ukwezi kose benshi bagiye kuzohimbaza umunsi wahariwe umukenyezi. Tugize amahirwe kuba dufise umwe mu bakenyezi mu Burundi asanzwe ari mu mashyirahamwe menshi, asanzwe aserukira abakenyezi n'abigeme mu bintu bitandukanye, haba amashyirahamwe no mu bikorwa byo bya misi yose. Ni Madame Solange Muregwa, abari mu ishyirahamwe, akorera mu ishyirahamwe kenshi Wise Women. Wise Women nayo nyine bakaba barahimbaje umunsi mukuru. Atubwire uko ibintu byifashe I Bujumbura canke mu ntara yo barimwo n'ukuntu bayihimbaje muri Wise Women. Madame Solange Muregwa, kaze neza mu kiganiro muri sanga, twongeye kukwakira. Ego. Telefone irikira gorana gato, reka kumbure dukupe hama twongere dutelefone twumve ko biza gukunda neza. Muradutunga madame, reka dukupe hama twongere tubahamagare turabe ko imirongo yoca mu neza kurusha. Ego. Uyo rero yari madame Solange Muregwa, tugira tugerageza kongera kumuranga kuri telefone nkuko yabivuze telefone riko iragorana gato ajejwe ibikorwa mu ishyirahamwe Wise Women akaba kandi ari mu ishyirahamwe Femme Intwari akaba kandi ari mu bindi bikorwa bitandukanye vyerekeye umukenyezi mu gihugu cy'u Burundi n'umwigemwe ahubwo n'umwigemwe nawe nyene aramwitaho mu bintu bikorwa bya misi yose byinshi akora. Turiko turahimbaza rero umunsi wahariwe umukenyezi mu Burundi mu Rwanda ku isi yose abakenyezi bari mu buzima bwawe ufise iki rihe jambo ubashikiriza kuri no munsi imirongo iruguruye kugira ngo mushikirize ibazo n'ivyumviro abari mu Rwanda aho muri hose muhamagare mutubwire uko muri kumurahimbaza uwo munsi imirongo iruguruye ndabona ko no kuri Facebook abatari bake mumaze kutwandikira muduha nimero zanyu namwe turaza kugerageza kubashikira mushikirize ibazo n'ivyumve no kuri Facebook naho nyine murashaka kuhandika si nimero zonyene ariko murashaka kuhandika commentaire zanyu ibyifuzo ivyumviro n'ibazo vyanyu tukabishikiriza ngaha mu kiganiro ego radio Ijwi rya Amerika.
Girema yuwo mukenyezi ariwe munyagizo yamusubiza gateka ndiranga mugandi girema yuwo mukenyezi ariwe munyagizo yamusubiza gateka ndiranga mugandi niwashenga kakoma nitali nchibibondo narasinda nindimaruko tukatela narisi niwashenga kakoma
Radio Ijwi rya Amerika turagize amahirwe tongeye kuronka Madame Solange Muregwa nkuko nababwiye n'umukenyezi ari mu mashyirahamwe atandukanye mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane aya raba ubuzima bw'umukenyezi n'umwigeme akaba ari muri Wise Women baheruka guhimbaza umunsi wahariwe umukenyezi mu Burundi. Reka twongere tumwakire Madame Solange Muregwa. Maître Solange Muregwa kaze neza.
Murakoze cyane, murakoze Oriane. Nitwa Maître Solange Muregwa, umukenyezi ukomeje ku masosiyete atandukanye. Turiko turahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi mu gihugu cy'u Burundi. Neza na neza turi mu ntara ya Rumonge aho ibirori byabereye muri komine ya Rumonge kuri stade Urukundo. Niho turi ibirori bisa n'ibirangiye bikaba ibirori byagenze neza cyane.
Ni byiza cyane. None ibirori byari byitabwemo bande abatumire n'ijambo nyamukuru ryari rihe?
Ibirori byari byatewe cyekananye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari kumwe n'umutamukanyi wiwe. Hari kandi n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu. Hariho abakenyezi babubahwa mutambukanye umukuru w'amashinga amateka, mutambukanye umukuru w'inama nkenguzamateka, mutambukanye icyegera cy'umutumo cya perezida wa asambure, abakenyezi bose en general, abakenyezi babubahwa bari mu nzego z'igihugu, abashinga amateka, abashikiranganji, abakenyezi n'abagabo bose niho bari bari. Abaserukira ibihugu byabo mu Burundi bose bari bitabye uno munsi mukuru mpuzamakungu w'abakenyezi, aho n'icyubahiro yashimiye cyane agashimira abakenyezi ukuntu turi ku kivi, ukuntu turiko turakora. Yagarutse ku mpanuro zimwe zimwe arantura ko abakenyezi twoba abakarorero mu buzi, mu ngo twubaka neza, tugakora ibikorwa neza, tukagwanya igiturire, tukagwanya ubunebwe, tukagwanya karenganyo. Izo n'impanuro yagumye ashimikira ko cyane ahanura abari ngaho, ariko ahanini urumva ko yahanura abakenyezi kuko aribo bari benshi muri urwo Rwanda.
Ego, murakoze cyane rwose kutubwira uko byari bimeze. Ibirori byarangiye, ubu ibirori byarangiye?
Ibirori birarangiye, ibirori birarangiye. Tuvugana ikidugirikira twara abantu turiko turi deplasa dusohoka ibirori bisa n'ibyarangiye abategetsi bariko barataha ibirori birarangiye kuri no saha turiko turavugana.
Urakoze cyane. Turazi kandi yuko mu minsi yahera wewe uri mu bayobozi ba Wise Women ishyirahamwe ry'abakenyezi mu Burundi. Tubwire uko ibyo birori byari bimeze navyo nyene, ijambo nyamukuru muri make mwahimbaje gute?
Muri Wise Women twarahimbaje umunsi mukuru w'abakenyezi kuri festival igira kabiri. Twavuze ngo mukenyezi haguruka ushike kure ubone kure. Icyo ni ikivugo rero wacu muri Wise Women dusanzwe dufite natwe twateye iteka n'umutambukanyi wa n'imiteka umukuru n'amashinga amateka, umutambukanyi w'umuhuza w'Abarundi, n'abantu badufata mu mugongo, n'abantu badushyigikira, n'abantu badutera intege mu migambi tugenda turangura. Twarariye rero hamwe ibyo tumaze kurangura muri uyu mwaka urangiye, turabana perspective d'avenir mu minsi ibyo tuzokora. Mu byo twaranguye rero twarabonye yuko abakenyezi twagiye ku kivi tugashobora gufasha abana babigeme mu mashuri, tukabagurira amakotekse akozwe mu bitenge. Twarateguye ireresi isinema twise maboko igihumbi, aho twerekana ukungene umukenyezi ashobora gukora ibintu byinshi arafwa, ashobora kuba umubyeyi, akaba umwigisha, akaba umurezi, akaba umukozi wa leta, akibaruka, agateka, karera abana, ukaba amaboko igihumbi koko. Irisaba kugira ngo witwe amaboko igihumbi by'ubushoboye gukora ukora hanye n'impanuro zitandukanye nk'abakenyezi kugira twubake ingo zacu, turonderera ubutunzi hamwe n'umuryango. Twarabonye yuko imiryango irondera ubutunzi ngo bitandukanye, umugabo arondera kuri umugore arondera ukwiwe, iyo miryango idashobora gutera imbere. Noneho turabahanura yuko a partir y'i mois de mars y'ukwezi kwa gatatu abakenyezi batari bwa bikore bogenda bakaza barakorera hamwe n'abashingantahe babo, baronderera uburyo hamwe, bakabwizanya ku buryo bafite, hama bakiteza imbere, bagateza indi miryango, bagateza imbere n'igihugu uko nabo babanje kwipanga neza mu rugo iwabo. Twagize ibintu byinshi rero turashikiriza n'imiryango twifuza kurangura, yo kubandanya dukora, yo kubandanya twegera abana babigeme, yo kubandanya twigisha imyuga abakenyezi batagiye mu mashuri, tubigisha kujisha, tubaho gupa na association n'ibindi n'ibindi nyene sero de fantasy z'iwacu.
Murakoze cyane rwose, turumva ko koko ibikorwa byo guteza imbere no gufasha gushigikira umukenyezi n'umwigeme mu byitayeho cyane mu ishyirahamwe Wise Women. Mwatubyiye impanuro mwahanahanye kuri uwo munsi, ntiwari umunsi wo kwigina gusa, wo guhura gusa, ariko mwarahanuranye ibintu bitandukanye. Turumva ko hari n'ireresi, kumbure muza kutubwira ingene ishobora kuboneka iyo reresi, abantu bakayibona bakayironka. Tubwire izindi mpanuro musanzwe mutanga muri Wise Women, muzitanga kangahe, muraronka kajye ko kuja mu gihugu hagati mu ntara zitandukanye kugira ngo nabari hagati mu gihugu bazironke? Kenshi abari hagati mu gihugu nabo nyene barakunze kutubaza impamvu.
Muri Wise Women turatanga impanuro ku bakenyezi, dukorana n'abakenyezi bo mu makategori yose, abakenyezi bize, abakenyezi batize, abakenyezi bari mu masosiyasiyo mato mato, abakenyezi b'abadandaza, bamwe bose rero turabaha impanuro rero na kategori barimo. Abafonksiyoneri utasi ibyo tubabarira ko umuntu atoguma avuga ngo azotungwa n'akazi ka leta gusa, ariko nyabona yo kuyungunganya akarondera kandi kandi yokora apres amasaha y'akazi, yuko umukenyezi ariwe kirumara mu muryango utegereza gukora amasaha y'akazi, ukagira n'amasaha uba mu rugo, ukagira amasaha uba mu bana, uba hafi y'umushinga ntahe, ukubaka urugo neza nk'umuntu yize, nk'umuntu akora akazi ka leta. Ku bakenyezi batari batize nabo turabereka ukungene bokwiteza imbere a partir y'ubwenge bwabo, y'amaboko yabo, bashobora kudandaza. Turafite abakenyezi badandaza amakara, badandaza amavuta, badandaza ibitenge mu isoko kwa Sioni, abajisha, abajisha ibiseke, abajisha inkoko, abumva n'abakenyezi batashobora gushika mu ishuri, mugabo nabo bafite ibikorwa boshobora kurangura bikabazanira agafaranga. Na cyane cyane kuge n'icyubahiro umukuru w'igihugu yaduhimirije ati umufuko wose uronke amafaranga, umunwa wose uronke icyo ufungura. Ibyo rero ubikora ari ukukura amaboko mu mpunzi. Nibyo rero nibyo turiko turakoreramo muri uyu mwaka, turabye kandi tuzaba ko benshi babinezererwa.
ngo murakoze cyane twarabonye ku mbuga ngurukana bumenyi aho mwahimbaza uwo munsi abakenyezi batandukanye batari bake bari bahari twizera ko kumbure inyigisho z'abashitse kandi bagasoshobora kuzikorera ko hama iyo reresi watubwiye iyo reresi tubwire ingene yitwa naho kumbure umukenyezi umwigima ashobora kwironkera akayira bakumva inyigisho zirimo
yereretsi yitwa maboko igihumbi niyo titsa yayo yerekana kungena umukenyezi na nabivuze mu ntango umukenyezi umwe ashobora gukora ibikorwa byinshi kandi bikaboneka nabibadondaguriye ibyubuzi dukora ibibyo kuba mu ngo byo kurera abana byo kuba mu gihugu muri politike byo kuba mu nzego z'igihugu byo tukabikora arafa twarabonye karitete dusoganize n'ikibazo cyo kwitanga cyo gutanga umwanya wawe turabereka ko byose bishoboka iyo reresi rero twayisohoye hirya y'ejo avantiyere donc turashobora iri kuri site yacu ubu nuko ndi ahute commence votre numero ndashobora kuba site ushaka kuyirondera ko ukwise no kuri wise women ukandika kuri facebook tutubona turafise na konti twitter turafise youtube iyo reresi yacu iriko ama indikatiyo yayo usanga ntiriko yose mugabo ubwiye ukarondera washobora kubona noza activite niyo rero twayibona ko
yego murakoze cyane gose reka kumbure twakire umwe mu banywanyi biradijwe rya Amerika afise ikibazo cyangwa icyumvire cyo guterera kuri uno munsi wahariwe umukenyezi reka nakire witwa Farida uraho neza
nda banyeze genda komeye muramukomeye namwe
amahoro yego
tema nyerenga mu isoko mu Kamenge niho nanye niko ndagerageza kurangira ubuzima haba nahimba abantu kubona uwo munsi mukuru w'abakenyezi washoboye kuba woba kandi waje hake mu bituma jyamo make waje hake bikenewe kuko washobora gutanga mu ngo zitandukanye kandi mu masosiyete ya mwami abagore bafatwa nabi ariko kugeza ubu kubera bashobora kuronka umwanya wo kwiyegeza kirima muri ibi na biriya aye no bakagaragaza n'akababaro kabo bitunze n'ikipu baba bahaye buri mwaka nenda bibona yuko nk'uwo munsi mukuru waje hageze kandi ikigo kibaraba uwuye kugeza ubu ingo z'ubuhuye abantu bamwe nk'umugabo ntiyashobora gusiporota ibiba bikenewe mu rugo ni ngombwa yuko umukenyezi amwunganira nicyo gituma tisinatesitanga ni nk'aha mu isoko ahantu turi wasanga abagore bamwe bamwe bariko baradandaza abakenyezi bamwe bariko baradandaza ibintu batembereza ibintu na biriya aye kugira ngo bashobore kubandanya basabwa igenda rero icyo ndakibona nk'ikimenyetso gikomeye ku mukenyezi kuko hambavu yuko ashugurikira urugo aranagira n'intera idasanzwe mu muryango
yego none ga Farida ngaho uri mu Kamenge ku isoko abakenyezi ubona bameze bate kuri uno munsi barawuzi uwo munsi barawunezererewe bameze gute
mu majyambo makeye mbona bawunezerewe kubera n'ibikorwa bakora umwe wese ari enterese n'akazi kiwe nta ubwiye ngo arahungabanye mbona bimeze neza frene
urakoze cyane Farida urakoze cyane ku ntererano yawe ego gasubire mpindukire ku mutumire wacu madame maître Solange Muregwa nk'icyo kibazo nari mbajije Farida nti abakenyezi mu gihugu uwo munsi barawutegera bamwe kumbure bashobora kuwidogera bavuga ati ni umunsi usanzwe ntacyo hindura ku buzima bwanje abandi nabo bakavuga ati ni umunsi koko utwereka yuko dufise agaciro bakawunezererwa bari bameze gute uno munsi aho wagiye uraca no kuri urwo rubuga ariko murahimbarizamwo uwo munsi ubona abakenyezi bawakiriye gute
abakenyezi bawakiriye neza cyane kandi abakenyezi baranezerewe kandi abakenyezi umunsi nyine icyubahiro umukuru w'igihugu yatwibukije ibibanza dufite mu gihugu agaciro dufite mu gihugu aho ni kuri kote y'abantu bize aho twabonye yuko abakenyezi bafite ibibanza byinshi ibice byinshi muri amashingamateka muri amashikiranganji mu basanteri byose yabidondaguye arabitwibutsa ngarutse no ku bakenyezi b'irimizi uko nagenda babona mu mihana n'ahandi icyambere cyo ni uko umukenyezi wese yigoye akagura igitenge barafite umwambaro tradisi umwambaro wa Louis Marse uwo mwambaro abantu benshi barawuguze bisigura yuko biyumvamwo igikorwa bariko barakora n'ukungene bari bameze icyo gikorwa rero urumva uwo munsi mukuru bawunezererewe kuko abakenyezi bari baberewe ababije abatije urumva rofetwe baguze iyo myambaro nuko umunsi mukuru bawiyumvamo ikindi nacyo ni umunsi mukuru twereka yuko isi yatwimviriye ko n'igihugu kitatwimvira ko nk'abakenyezi ku kazi turatonda turaza muri uwo munsi mukuru kandi ku kazi aba ariyo barakora kandi uwo munsi barawuduhembera yumvikana rero ko ari umunsi w'agaciro haba ku bakenyezi bize haba ku bakenyezi batize haba kubira imizi kandi bose baramaze kumenya nicyo kigenda kiduhimbara
urakoze cyane rwose reka ngaruke kumbure ku kibazo kuko wari ibibazo nk'uko wavuze ibibazo bitandukanye abakenyezi bacamo haba ari byo ku kazi haba ari byo mu rugo haba ari byo ku ishuri n'ibindi byinshi reka ngaruke ku bibazo byerekeye uko umukenyezi yifata mu rugo rwiwe hari impanuro wotanga ku mukenyezi ku bijyanye n'ingene yifata mu rugo nk'umukenyezi umugore w'umuntu impanuro zimwe zimwe mugenda muhana muri iki gihe cyo guhimbaza umusuhari w'umukenyezi nizihe kugira ngo ingo zikomere nk'uko twabyumvise mwabishikirije muri amwe mu manama mwagiye muragira ku mbuga ngurukana bumenyi muri Wise Women muratanga impanuro nyinshi zerekeye kukomeza ingo muri iki gihe impanuro ni nkizihe
impanuro dutanga cyane twatanze kugira urugo rukomeye ani tubare ko umukenyezi ategeza kubaha umugabo wiwe umukenyezi ategeza kubona ko umugabo ari we se rugo ari wafata ingingo mu rugo akabifata bajya bagira inama n'ingingo n'umutambukanyi we n'umukenyezi wiwe icyo kintu rero turazi yuko abagabo benshi abagabo bose bakunda icyubahiro umugabo yubashwe umugabo ari mu matwayi we mu rugo umugabo afite ijambo uwo mugabo usanga ari umunyamahoro arababwiye kandi yuko hoba ikintu cyo kuronderera hamwe ubutunzi bw'umuryango cyo nari nakivuze abantu bagakora bwizanye ukuri uko umwene barondera icunga ry'umuryango ibyo umugabo ntiyitaba imana yari yararondeye ibyiwe biri hariya mu bantu hariya na hariya bo bakorana amafere atigeze abibarira umudamu wiwe yitaba imana usanga ubutunzi bw'umuryango buranyanyagiritse muri abo bandi bantu kubera atigeze bwizanye ukuri n'umukenyezi wiwe icyo rero twarabonye ko ari intambamyi aho umuntu apfa ugasanga abana biwe barabuze n'amahera y'ishuri barabuze na uniforme kandi papa abo yari yararondeye mugabo atigeze abibarira umukenyezi wiwe twarababariye kandi abakenyezi turababarira mwa kino gihe tugende bukebuke umuntu wese agira ibyo bangana arondera ibyo bangana la vie de comparaison niko tubyita muri Wise Women reka kwikompara kuri naka ubeho ubuzima bwawe vie personnelle ubuzima bwawe mu byo ushoboye mu byo uhambije mu byo imana yaguhezagije n'ibikompare n'umudamu w'umudeje nawe uri umukozi wa leta asanzwe n'ibikompare n'umudamu w'umuminisitire nawe petetre n'umugabo wawe ahembwa amahera make ibyo byose rero tugenda tubihanura abantu hariho vie personnelle bareke ibya vie de comparaison hama turabahimiriza kandi no gushyigikira amahoro n'umutekano igihugu gitekane abakenyezi situation mu gihugu isoke ari twebwe dushyigikira amahoro n'umutekano kugira ngo dushobore kubaho neza mu ngo zacu dutekanye ariko n'isoko y'igihugu kiba gitekanye bwa mbere n'izindi mpanuro nyinshi nyine tugenda duhana nk'abakenyezi twicaye hamwe
ego murakoze cyane none nk'ikindi kibazo no bazacerekeye uko kuntu umukenyezi yifata mu rugo iyo bitagenze neza ni mu buhe buryo umukenyezi arondera gufashwa agenda kuri mugenzi wiwe aja mu mashira hamwe abigenza gute ico no vuga mu gifaransa ni ihe cadre umukenyezi iyo jamwe kugira ngo aronke ubufasha bumufasha mu rugo rwiwe nk'umukenyezi
twebwe abakenyezi ibibazo biriho mu ngo ni byinshi na nyine icyubahiro mukuru w'igihugu yabigarutseho hariho abagabo baharika hariho abagabo birukana abagore babo hariho abagabo bava mu kirundo akajya mu cyankuta akagira icyo asubira n'undi mugore cyangwa akarongora uwundi ibyo byose ni ibibazo bihari mu ngo kandi natwe nk'abama hafi y'abakenyezi ibyo bibazo turabibona turabyumva impanuro ya mbere yo tubaha umukenyezi ni kuguma mu rugo keke sare kondisiyo uko bigenda kose umukenyezi nagume mu rugo kuko uvuye mu rugo ugakivuga ngo ndarutaye ngo ndahukanye ndagiye uri kurakomplika ibintu do plus uri kurazana ibibazo bisumba bya bindi umukenyezi agume mu rugo ibibazo byose bitorera umuti uri mu nzu uri mu rugo kandi uri ku gitanda amasekahaso nzi ko hari ibije byose turabibahanura kuko bijya nabyo birafavoriza urugo kutamera neza hama rero ku bijyanye n'ukuntu baronka impanuro aratwitura twebwe mu masosiyasiyo cyangwa abo byanse bakitura bakaja muri sentare hariho ngo rusanga bakubitwa bamerewe nabi aho turabahanura ko boja mu butungane bakitwara abagore badahabwa ratio ugasanga nabana ntibaronka ibyo bafungura abo bose bamwe bose turaboriya mpasero n'ibibazo baba bafite cyangwa ni kungene baba bamerewe
murakoze cyane gose murakoze cyane gose Maître Solange Muregwa ngaho mu Burundi mu ntara ya Rumonge aho muri ko murahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi reka dufate tumira mate turagaruka mu kanya murakoze cyane
Ere go kwiriye hantu hose. Niki guhinyegera ariko? Abanyabugo ngire ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe. Bose kase.
Ngo jewe ndubibugo.
Eh, yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo. Ngo uko nabona ko urumunyabugo neza neza. Tore wambaye inkabo, uravuga nabo urumi rw'iwacu.
Ari kabira simuhumuruka mana.
Sofe. Wenda wana shakuru wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Emye kwetu ni bugo.
Nikata?
Ndiyo bugo.
Wiki. Nukumbwa ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya kuwundi. Ya pa. Sofe. Kigende. Combo taxi yaje. Combo taxi. Ni ikiganiro gisha kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Combo Taxi.
I-taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Mu maneno ya kuchekesha, Combo Taxi natonesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
Combo Taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Brola.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundira umukinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka aho turiko turahimbaza turiko turaganira ku munsi wahariwe umukenyezi ku isi munsi wuno munsi wa kabiri itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu. Ego turiko turaganira n'abantu batandukanye turaza kubona nabandi mu kanya kari imbere muri aka kanya turi kumwe na Maître Solange Muregwa akaba ari umukenyezi w'umurundi kazi ari mu mashyirahamwe atandukanye y'abakenyezi mu gihugu cy'u Burundi haba Femme Intwari abakenyezi babashinga nawe bahoze ku rugamba hariho kandi na nishyirahamwe Wise Women ry'abakenyezi mu Burundi n'ibindi bikorwa byo gufasha umukenyezi n'umwigeme mu Burundi arimo aduha impanuro zerekeye uko umukenyezi ashobora kwifata mu ngo ashobora kwifata nk'umuyobozi w'abandi n'ibindi byinshi turi kumwe nawe ku murongo. Turafise kandi ku murongo tugiye twakire Lies Delicia Irakoze ni umwigeme w'umurundi kazi nawe nyene yariko aserukira igihugu cy'u Burundi mu mahiganwa yabaye mu mpera z'iyindwi akaba yashitse mu gihugu cy'u Burundi agarutse nyuma y'ayo mahiganwa nawe nyene turamufise ku murongo tumwakire atubwire uko ayo mahiganwa yagenze ukuntu yaserukiye igihugu cy'u Burundi hanyuma turabandanya twakira kandi n'abanyonyi biradijwe rya Amerika bariko barashikiriza ibibazo n'ivyumviro n'intererano zabo kuri uno munsi wahariwe umukenyezi. Mugume ku mirongo yanyu hariho kandi mu kanya kari imbere turaza kuvugana na El Pro ni umusore w'umurundi aheruka gusohora ico twakwita poem yakunzwe cyane ku mbuga ngurukana bumenyi iyo poem yerekeye umukenyezi kubatarayumva nayo nyine turayibashikiriza hama na El Pro agire icyo ashikirije kuri uyu munsi wo guhimbaza no kushimira umukenyezi. Rero twakire ku murongo wa telefone Lies Delicia kaze neza mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
urahura komeye.
Ego ndashimana.
Ego ni byiza cyane lese urakoze gufata akanyo ko kuganira natwe ngo tubwire ngena mahiganwa yagenze turumva ko washitse mu gihugu cy'u Burundi no munsi uva muri Nigeria urugendo rwagenze neza.
Ego ugendo rwagenza cyane byose ndabishimira Imana kuko nteka nate ubwira ngo sho bya ukuriki igihugu mu kugwego nkiza mafungo.
Ego twarakubonye cyane ku mbuga ngurukana bumenyi aho abo twakita abajeune abakiri bato akiri abajeune bagushigikiye cyane kugira ngo aya mahiganwa agende neza idarapo ry'u Burundi riboneke mu makungu muri make tubine ngene byagenze ibyabaye ku munsi wa gatandatu byari bimeze gute haragashimwe bo batahukanye mu gihugu cha
Ego makoze cyane cyo kibazo twari twagiye mu bicanire vya muri ville ya Lagos ku itariki ya 24 twese kwa kabiri hama twari tumaze iminsi twitegurira ihiganwa ariyo finale yabaye umunsi wa gatandatu heze n'indi heze nyene hama kuri uko kwitegura nyene twitegura mu hama twitegura mu bikorwa kuko byose bizararabwa kugira ngo ku ntego ya nyuma tube gucika ko kwa gatandatu plutôt n'ubwo amanota hama hazaza gutsindirwa ikamba umwe babiri atatu gushika ku ma titre yo batwiza kudu hama yego gatsanje byo nawo si titre ya Miss Africa Golden Flores
Miss Africa gore ka tubanze tugukeze felicitation kubona watahukanye Miss ko gashimwe watahukanye bwi gucu Burundi hama ratubwira ico gasigura ego bandanya
Nako ndavuga ko Miss Africa Golden Tourism nakaranze kubera ngerageze gusubira inyuma ni titre ya kane havuye deuxième dauphine hari batatu mbere na jewe nkurikira wa kane rero gituma nonse bagashimye ni kubera na dubije ndaragiye gusumbya abandi bakobwa bose twari turi kumwe navuze neza igihugu cyane kurusha abandi bakobwa twari turi kumwe naragize branding y'igihugu cyane kuko benshi deja ntibazi Uburundi hari mu bo twari turi kumwe hari n'abatazi aho butumbereye ku ikarata aho butumbereye muri Afurika atari bazi nuko buri muri East Africa sevuga birababaza mugabo bishe bidutera imyumvu bidutera izindi ngoga kugira tubane tumenyekanisha igihugu cyacu kugira ngo tubandanye duhungabanya ibendera ryacu mu makungu rero naho rero nashe naho ngashimwe kuko babonye ko bakobwa bose bari bahari ngaho nashoboye kumenyekanisha igihugu cyane neza kandi muri viza atari n'umwe mu bibi seve nta gihugu na kimwe kibura akanenge ariko barashoboye gukundishwa igihugu bitewe n'uko nabyitwayemo.
Ego nivugiye kumbure kuri jewe numva umenga ahubwo ako gashimwe kararuta gashimwe ka mbere kuko ni waba waragiye userukiye igihugu cawe ukagiserukira neza ukaronka gashimwe kuri ico nyene uwe ubibona gute
na jewe ndavishimiye cyane kuri Imana yabikoze kuko Imana n'izi hari ijambo rivuga ngo l'homme propose Dieu dispose Dieu birashoboka ko nari nifuza ko ikibazo cya mbere ariko Imana yarabonye ko byo bibereye turacyari ko turatera imbere mu gihugu cyacu tuyongwa du développement kandi mu byo umukuru w'igihugu wacu yiyemereye guteza imbere harimwo ubukerarugendo rero ni iteka rikomeye cyane kubona ngiye gusubukira icyo gisata atari mu bundi busa ariko mu rwego rwa Afurika yose ndizera neza ko nzobyaza umusaruro ndetse gusumba kumwe n'abagabo bari imbere yanjye.
Ni byiza cyane kubona kuri uno munsi itariki 8 z'uguhimbaza umukenyezi ku isi watahukanye ako gashimwe ku kuba umwigeme yazanye ibendera mu gihugu rihamagarira mba mukerarugendo kugendera igihugu cawe. Reka mpindukire kuri Maître Solange Muregwa kuko ndazi ko nawe nyene mu bikorwa akora byinshi by'umukenyezi n'umwigeme arashigikira abigeme haba no muri amahiganwa numvise ko Miss umutwakazi mu myaka ya hera yigeze kubikorera ko Maître Solange akamaro kari muri aya mahiganwa yabigeme bagiyemo akabubaka gute bubakwa gute mu buzima bwabo iyo bagiye muri aya mahiganwa cyane cyane ko wamaze kuyakoreramo
abakenyezi abigeme bari mu mahiganwa atandukanye twebwe ko igihugu biradushimisha niwe biyeke ndamuzi kuko hariho narabonye ibikorwa byiwe narabonye ko ashe ku president Burundi abo rero co kimwe n'abandi mu minsi heje ndafite umwigeme yitwa Sada Nahimana ngira waramubonye nawe aseruka inkino mpuzamakungu muri tenisi Sada Nahimana abo rero iyo bagiye bagatsinda nuranyumva
ego komeza turakumva neza
abo rero iyo bagiye bagatsinda niteka ku gihugu niteka kuri leta y'u Burundi kuko barabazamura idarapo ry'u Burundi mu makungu igihugu kikamenyekana igihugu kiga ibendera rigahungabana rikaduga turabatera intege rero kandi na leta y'u Burundi irabatera intege kuko wamubona bazana ibikombe bazana ubushimwe bakabushiranye n'icyubahiro bakabushira premier ban umva rero turabankuhaza cyane n'abana bacu ahubwo nakomere azondondere en privé kugira ngo dushobore kuvuga na twere kukubwene gipromotinga abo bana bacu bashobore gutera imbere muri byose.
Ego murakoze cyane hama ngaruke kandi kuri Lies umurumvise yuko ababakurira mu gihugu cy'u Burundi n'ababaserukira barabashima barabona ibikorwa byanyu barakurikira naho kenshi muba mwibaza ko za Instagram na za Twitter na za YouTube batariko ariko barabakurikira barabibona wumva gute yumvise ko igihugu kiriko kirakurikiranira hafi abari mu gihugu bariko barabona ivyo mukora bikubwirike
Biraduhimbara cyane rwose kubona ko abakuru abadukuriye bariko baradushyigikira abari mu gisata abashyigikiye agateka k'abakenyezi abaharanira agateka k'abakenyezi rero ni cyo kintu twifuza kubona cyo turatega intege n'abo bantu batwitangiye imbere ko turatekeye ngo mucabo ariko kandi ngira ko ntera kamo abantu bose batabibona gutyo bakabona ko buja mutezi buhanze bakamenye gutwara hanze ari iteka rikomeye nifuza ko umurundi wese ahari ashobora gutahura ko gushakira igihugu ari ikintu gikomeye kugira ngo n'abagenda bose ntibaze babibona ko ari ibintu bisanzwe ariko ari ikintu gikomeye kivuza cyinjiza kandi kimenye cyane igihugu hari benshi batadutahura hari benshi babona ko tuba tugiye mu bintu bitari byo tuba twibuka amafaranga ariko uko nyine tubikora niko tuzi ko mu minsi izo arizo tuzanira ingaruka nziza atari ku buzima bwacu gusa ariko no ku buzima bw'igihugu murakoze
ego kuri icyo nyine uvuze Delicia gihambaye cerekeye ko ntimushigikiwe na bose hariho abatabitahura hariho abatavyumva tubwire ingene ayo mahiganwa yari ameze igihe washika muri Nigeria babafashe gute ibikorwa mwakora ni nk'ibihe nko ku muvyeyi yo bari karakumviza avuga ati none iyo misi yose wamaze yo mwakora iki ko twababona nk'umuntu umwe wanyuma gusa muhiganwa ibikorwa vya misi yose bari nk'ibihe babigisha iki akarusho nakahe mukuramo
ego shakaza cyakomeza kubera nk'uko navuze na nawe ko kwashyira ibintu gushyira imbere ya fidari kugira ngo dushobore hamwe dushobore hamwe twese nk'abakobwa hamwe muri ibi bintu byose bishyize hamwe kuko hari abatabaje kubona n'abandi tugomba twigiye byinshi ubize kumenya na kamwe cyo kumenya kamwe cyo ukamenya kubona na karte ya bishyize imbere ikintu cyo kubona ikintu cyo dukora utano sport hari abantu batamenyere kugira ati mu buzima bwabo umva ngaho wize urumva re sport collective irafasha turagira des enseignements d'entrepreneuriat turagira enseignement de leadership ukuntu umwigeme yitwara surtout ko tuba turi mu nda n'imitsi ukuntu twabyita umwamikazi ukuntu umwamikazi yitwara ibintu byose akora ingene babimeze ko byose biba biri ku rutonde ibintu bintu byigisha cyane kuko ntituvyiga kenshi hari abo babyigisha ugasanga babitangira amafaranga ariko twe twabiherewe ubuntu rero nibaza ko natabigita iteka cyane ko muri guhiganwa kubona nibyo byinshi nahakuye byinshi n'ukuri nifuza ko n'undi mukobwa wundi yewe ushobora kuronka amahirwe yo kuja muri ayo mahiganwa atogenduka gusa nubwo atutangiye intsinzi ariko avuge ko agiye atanga ikintu ko yagiye atariko atashe
Murakoze cyane turumva ko mwize byinshi kandi nk'umuntu yakubonye ku mbuga ngurukana menyi z'abaza Instagram Twitter n'ahandi hari abashimye cyane mu makomantari bavuga yuko wavuze neza cyo two kwita mu gifaransa wari exprimer neza reka ahubwo numvishe abatwumva cyane cyane abumva igifaransa ingene mu masegonda make mu minota mike washoboye guserukira igihugu ukanivuga amazina mu buryo benshi bakunze reka dutega amatwi ngi gato nduva ko okay nibaza ko biri kubera tugora gato ariko reka nakire umunywanyi w'ishuri rya Amerika mu gihe tugerageje kuronka ayo majwi reka nakire uwitwa Mucho Eme murantunga twakire Daniel reka nakire Daniel uraho neza
gonda hamiga
uraho urakome uherereye hehe ga Daniel
ndagumye ndakomeye ndakumugwa mukuru w'intara y'Amakamba mu Burundi
umunsi wahariwe umukenyezi mwawuhimbaje
ego mose hari umukerezi ziye ramuri wa himbaje kwa himbaje za kubega cyuko umuntu ari ramuri bavuye ko mu muntu ya makamazo himbaje tariki ya 18
go muri byo bikogwa byo kuhimbaza hategekanijwe iki muri make bizaba bimeze gute
ya ikiye kanje kirayi menya cyane byose go ya tani kidi ya macane n'ingango abakeze baragoba kuta kutarishira habona kuta kudashira mu ruhara kwa gawo ngirana
basi tubwire uno munsi umukenyezi ari mu buzima bwawe ha umuvyeyi wawe ha umufasoni wawe ha barinde ufise iki uwo mushikiriza kuri uno munsi
ego abakeze kubganze aba abakinyezi bose no batumya yuko ko bakajya keza ko kwirimbura hanyuma nabo nyene bakerekana ko bashoboye bakaguma bisuzugura bishyira inyuma kuko igihugu cyubakiye ku bakinyezi n'ingo y'imiryango murabona kenshi ko ari abantu ari abakinyezi abakinyezi batatekanye mu ngo ingo amaze zitekana ndetse n'igihugu kigitekana
urakoze cyane nibaza ko no munsi abakenyezi bari mu buzima bwabo za kugerageza kubabwira amajambo meza kubatera intege nabo nyine bumve yuko ubashigikiye kandi ubashima
ego turabateye intege kabisa n'ibiyumve nk'abafite ijambo mu gihugu cyose ndetse no mu guhera mu ngo zabo mu mizima yabo ndetse no mu buzima bwa misiyo y'igihugu nabo nyine baseruke bafite ijambo berekane ko bashoboye ko barahari kandi niho nabo benshi bateza gufite ijambo hanyuma berekane ko bashoboye kwerekana nka twebwe ngaha mu ntara y'amakamba ni byiza rwose kuko intara y'amakamba ifawe n'umukenyezi kandi yatekanye yatwawe neza komine ya makamba nanjye twawe n'umukenyezi nanjye yameze neza ni ukuvuga ku makomine atandatu ngaha dufise abakenyezi batatu nibo batwara amakomine n'intara nayo igace twaba n'umukenyezi numva yuko bashoboye rwose
birumvikana cyane urakoze kandi nuko twibutsa ngahonye mu ntara yanyu ingene bayiserukira kandi bahari bashoboye bariko barabikora urakoze cyane ni ukuvuga ko mu zindi ntara naho nyine birashoboka ego urakoze cyane muco Daniel nako ego reka tubandanye rero nkuko twabivuze mu kanya gaheze twabemereye yuko tubumvisha ingene lise yitwaye mu kugerageza kwivuga amazina no guserukira igihugu ciwe reka ndabumvishe cyane cyane mudutunge kubumva rurimi rw'igifaransa murategera ibyo yari karashikiriza
Je m'appelle Ila Kodzeliye Stelicia, Miss Africa Golden Burundi 2021. Le pays du lait et du miel, un pays dont le drapeau possède trois magnifiques étoiles qui symbolisent l'unité, le travail et le progrès. Je suis dans cette compétition Miss Africa Golden qui est là pour promouvoir l'originalité africaine, la culture et le tourisme. J'ai 21 ans, je suis une passionnée des sciences innovatrices et je suis la directrice des ressources humaines dans l'entreprise Google Group. Maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi vous ne devrez pas voter pour moi, mais vous êtes obligés de voter pour moi. Si vous votez pour moi, c'est le drapeau national qui sera élevé. Si vous votez pour moi, vous m'aiderez à montrer à tous ces pays riches et équipés que même si mon pays n'est pas connu par plusieurs et est petit, mon Burundi investit vraiment dans l'éducation dont je suis le fruit. Si vous votez pour moi, vous m'aiderez à montrer au monde entier que les femmes et les filles devraient...
Ego murumvise muri make ingene lise yashoboye kwivuga amazina no kuvuga ukuntu agiye guseruka igihugu cy'u Burundi lise ngarutse kuri wewe byagufasha umwana ungana gute kugira ngo witegure userura ayo majambo wumve nyene ko igihugu cyawe ugiye kugiserukira muri Nigeria
byari ibintu bitoroshye rwose kwitegura ibyo bintu kuko twatangiye kwitegura kuva kera twiteguye kuva muri juin cyangwa bisiba kubera covid vaga covid zatangura ziza izindi zigenda gutyo bakaza barabisibya kenshi twarahinjiye n'ibihugu hama biherera gukorera muri Nigeria hama ngerere kuvuga kwa ka video byo kuri ku muntu akunda igihugu nk'iyo biri ntavuga kugira guciwe byafasha umwanya munini kugira ashobore kwandika ibyo bintu kubera nari nzi neza ko intego nihaye ari kugira kumenyekanisha igihugu ntacyo bitwaye kinoza nk'uyo cyose ariko l'objectif c'était que igihugu cyane kimenyekane hama nari nzi neza ko bizo bingaruka aujourd'hui ou demain.
Murakoze cyane. Mpindukire kuri Maître Solange Muregwa nk'umuvyeyi nk'umumama w'abana inizihe impanuro ufise kuba mama babigeme muri iki gihe hari gihe kumbure bamwe bavuga yuko mu mico y'u Burundi mu mico kinyafrika kenshi abavyeyi ntibakunze kuganira cyane n'abigeme babo abakobwa babo zimwe mu mpanuro muri iki gihe cy'umukenyezi turi kuturahimbaza umunsi wahari umukenyezi ni nk'izihe muha abavyeyi kuri icyo kintu Allo Maître Muregwa turi kumwe ndakeka ko telefone ya Maître ishobora kuba yagoranye gato ni turi kuturamwumva ariko nkuko twabibabwiye kare twabemereye yuko tuza no kubaha amazina uko amazina ya uko umuririmbyi cyangwa umwivuga amazina ngira niko no mwita umuntu avuga ama poem yashikirije poem yakunzwe cyane muri iminsi yakunzwe cyane kuvejo aho yandi yashigwa ku rubuga rwa Facebook yiwe abantu bagashikiriza uko bayibona reka nawe nyine tumuhe ikaze twaronse amahigwe kumubona ku murongo wa telefone ni El Pro ayinda niko bamwita kuri kumbuga ngurukana bumenya ariko reka tumwakire yivuga amazina kaze neza
Ego ndamva cyane ndaramukije
amahoro
cyane
nk'umusani benshi bakwita El Pro El Pacho izina ryawe ni iri
Eloge
Ingabire Beni. Eloge twarabonye ku mbuga ngurukana bumenyi poeme nziza cyane benshi bakunze yerekeye umukenyezi reka mbanze ndayumvishe abatwumva mbere yuko tuyivuga ko ama tubandanye duhimbaza umukenyezi kuri uno munsi hama uratubwira ngene wayiteguye icyari kikurimwo n'icyo wifuza gushikiza umukenyezi kuri uno munsi
Ego
ivuguruza ndamuhaye ndamuhayagize ndamukeze musimbagize oyakureze aragukuza unyumviriza umukenyezi ni kagasimbo kimbombo gashari kirembo yombo munyembo notavye gasimbo yombo mutimbo notendirimbo natori mirisho nkamuteramisha kuno munsi uri hejuru umukenyezi si ya nyama y'igitabaza umugabo atungira ku mugeta gatamwitama gatabaguru ko yishakiye abe namba umukenyezi uto mukeza wirenga giti cyiza cy'amezi cyende amaze mu nda nyina murinda umukenyezi mpaya oya si wa mugore adatinya kugonda kaguru nk'akagurube abasaza bakagaza nota kanduza atacyo ino natanicuza abe namba umukenyezi mpaya n'umwe zigisebe cigise ariko akise kirakwigise kicamashimwe niyubahwe nawe umwanka arakagira inzara arakagira inziko arakagira inziva umukenyezi n'umukenyoro ku mugabo yawe zingaburo ageze mu rugaragororoka kagura kagereka kukanda kikanda kanda kunda utinda hadze umufaso umukenyezi niyubahwe nawe umwanka ahindukiye ngo amuhe ibitutsi arahinduka ibuye ry'umunyu nka mukaroti ave yenena nk'igishayoti ku giti cy'umwumbati umukenyezi uve rero impamvu nyamukuru ndamukubarira n'ibikorwa kuko ari byo byatumye bamwita amaboko igihumbi washingiro ry'imigambi umukenyezi ni umwe imana yaremera umugabo ihegeje kumugabira byose akaguma yigiriwe utireka ndakuremera gashugwe gashushanije mu rubavu rwawe maze nawe ugira umunezero umugabo amubonye agatangura kumira amata turakoze imana wunkoreye umuti umukenyezi niyubahwe nawe umwanka mwandure ko abitse imbuto mbika imbeba ngikirora gikirorina ry'umwaka ry'umusaya umukenyezi reka ndamuhaye akizi ahari uhasanga isuka hakenyo hakena umukubuzo ubizi n'uwuzi neza inzu y'umusore w'umusiribateri iyo usanze isorori n'isogisi bisanga iyi sashi na kamaramazi umukenyezi umukenyezi ni ka kagezi oya nako yambize ivomera imirima igatota hari inzara igahera umukenyezi nakezwa akenyereye ku ibanga n'umuhinga no mu iterambere ry'igihugu akenewe kurya umubiri ukenera impuhwe mu ngo umutima utere neza umukenyezi umukenyezi ni umukeza sinoheza mu kurangiza shimesha imitsi nshikana amashimwe kuri nyakubahwa umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu cyiza c'u Burundi warindisha abandi bakenyeza bahimiriza kwiyunga biyungunganye banungurana ubumenyi mu mashyirahamwe umukenyezi niyubahwe ahari hose ndamwipfurije umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi
amajambo akomeye cyane amajambo ashika ku mutima y'umukenyezi wari wese kumbure yo kumva iyi poeme yawe Eloge twagize amahirwe kukuronka uno munsi n'igiki cyari kikurimwo kikurimwo uri kurategura aya majambo akomeye cyane yerekeye umukenyezi
navuga ko ikintu cya mbere nuko nahora nandika indirimbo nyinshi ariko nkaba ntari bwaronke ibakwe ryo kwandika ku mukenyezi narumva mu mutima wanjye yuko uwo munsi w'abakenyezi ku bw'iwanjye naho ata kintu kinini ku ruhande rw'iwanjye nk'umubyeyi nka mama wanjye ashobora kumuha atacumbona ni umuha muri ako kanya kijyanye n'ibintu biri materiyeri cyangwa uburyo ariko naravuga ati ko imana yampegagije ingabirano yo kwandika reka nkompoze akantu kadakora ku mubyeyi wanjye gusa ariko umukenyezi wese ahari muri rusange shobore kubona ko hariho iteka ndamukenye shobore kubona ko hariho icyo mvuge mesaje ntanze ikamushyikira mesaje imushimagiza yerekana umukenyezi waragwiwe haba mu rugo haba no mu gihugu
amajambo meza cyane nk'umukenyezi n'ukuri ndagushimiye kandi n'amajambo yankoze ko ku mutima nk'umukenyezi kuri uno munsi wahariwe abakenyezi ego naho kumbure Liese batari umukenyezi cyangwa umumama n'umwigeme Liese wumva gute amajambo twumvise ari muri poeme ya Eloge sagi
amajambo y'inkora mutima cyane n'ukuri hari abantu bake bashobora kwandika ibintu nk'ibyo isutu ari umuntu atari umukobwa ari umuhungu bishobora ko afashe umwanya ukwiye kwizeza kandi byamukoze ko nawe bibaza ko n'ibyo yavuze atari ibintu by'amajambo gusa ari ibintu yabayemo ari ibyo yabonye ku bandi cyangwa yabonye mu buzima bwiwe isutu ko nawe yabivuze afite umubyeyi afite abo bavukana n'ibintu bikora ku mutima cyane rero ku izina ry'abakenyezi bose n'abigeme ndamushimiye
ego n'ukuri ni ibintu byakunzwe cyane Eloge ubonye amakomantari kuva ugishyira iyi videwo iyi audio ku mbuga ngurukana bumenyi amajambo wagiye urabona wagiye urasoma wayakiriye gute
ikintu cya mbere nabyakiriye neza cyane kuko kibihuye n'andi makonteni nahora ntanga abantu bari bamenyereye ko nkunda guhanura bakabona nk'aho ngo byamara ibintu biri negative ku bakobwa ariko muri uno mwanya ku mukenyezi cyangwa aba mama muri rusange narabonye ko bashobora kubyakira neza cyane gisumbani makontini nahora ntanga kuko buri muntu wese ndibajeho kari akaryo keza ko kwituriza umubyeyi wiwe umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi yarabaye nka ensima bokoresha cyangwa benshi narashoboye kubona amasatsi yabo amapartaje menshi cyane ku buryo nagiye ntangara ndabona ko igikorwa abona ashaka ko gishyikira mu by'ukuri cyabashyikirije
ego uravuga ko mu makonteni mu byo ukunze gushikiriza kenshi babiko birahanura nk'umwigeme ubona none ibyo ugiye kuzura korera ko muri kazoza bigiye gusa nibi ubona igikorwa cawe kigiye kubandanya kigenda gute
navuga yuko urimo afite ikintu cya mbere nini creativity ikonta gusumba ibindi byose kandi hanini kujyana n'ibihe kujyana n'umwanya biyafashe cyane ariko sinovuga uko ntazongera kwandika ku mukenyezi cyangwa kumushimagiza kandi si n'ibintu nakora kubera ari uno munsi dusaba abakenyezi ariko mu gihe cyose iminsi yose umwanya wose umukenyezi arakwiye rijya ruhara ntiyarakwiye kwibukwa kuri uno munsi gusa ntari umunsi navuga usa n'uri hejuru cyane bafashe ariko ku bwanjye ndabona ko ari ibintu byo gukora iminsi yose nzongera andi makontini ariko umukenyezi ndumva ko atasigara inyuma ego
Eloge tubwire imyaka ufise ingana gute kumbure birashobora gutera intege abandi ba jeune abandi yindi misore nkawe kukorera ku majambo nkaya y'ugushima umukenyezi umuvyeyi muri make
ego imyaka 25
watanguye gukora ibikorwa byo kwandika indirimbo cyangwa kwandika amapoeme ryari
ono vyuko ni poeme ya mbere nanditse uretse ko nahora nkunda kwandika muri fab nkagira fab amafreestyle mugo nka poeme no vyo ko yari bya mbere ndayanditse ibikorwa navyo bijanye no kwandika nabitanguye kera cyane ko nakuriye mu makohare kuva hiri mu gatatu tumwe nari mu makohare aho sinarasobora kuvuza amasima nkavuza gitaa nkavuza ingoma nkagira iki kuririmba ibintu byanjye mwoba ariko n'ibintu nakuriyemo cyane nico gituma nagenda miliyari rero gusa ntangira gukora akahya rero nkatangira gukora ku ruhara rwa Jeje nyene nari mu makohari
no kuvuga ko wabwira indirimbo ariko uhejeje kubona yuko ufise impano zikomeye muri poeme naho nyene
ego cyane nanjye byarantangaje ko nari poeme ya mbere ikasigwa gusa nagiye ndiko ndayumviriza ngerageje kera nkitangira kuririmba indirimbo naririmba narumviriza mbwo nkumva ko hari ikintu kinini cyane kikibura ariko kuri poeme na zinyashe bitangara ndavuga ati hari indi impano muri jewe nari bwabone neza ko ndayafite kandi nshobora gukorera ko natanga message abantu bashikiye
kumbure mu biganiro by'ijwi rya Amerika uzogaruka utubwire n'izindi ndirimbo uririmba mu kiganiro cy'umuziki turagutumiye turaguhaye ikaze nabyo nyene abatwumva bumve izindi ndirimbo uvuga hama n'ayandi mapoe muzoshikiriza muri kazoza nibaza ko kubonye yuko ubifisemwo uruhara kugira ngo wereke impano z'abasore b'abarundi abasore b'abanyafrika uzobandanya naho nyene none uno munsi w'uguhimbaza umunsi hari wo mukenyezi wa uhimbaje gute waruri he mwari kumwe n'umuvyeyi byagenze gute
uno munsi nari mvuye mu kindi kiganiro kwindi mbonesha kure TV online aho twashoboye kugenda kuraba abakenyezi bitakunze ko bashika aho abandi bakenyezi bicaye ngo basangire cyangwa bagire iki ariko bo bashoboye kuza kubandanya ibikorwa vyabo mu mirima nk'uko vya minisi yose bavuga ko bamwe batije abana muhira abandi bari babahetse kaba akajyo keza ko gushikandaganira nabo ndi kumenya wendi mbonesha kure ndashobora kubumvisha ijya poem baragiheza cyane no vuga ko ari ikintu cyangiyoheye none nari nkizayo rero kugira ngo mbandanye indi mirimo y'umuntu
ni byiza cyane byiza cyane tubwira amazina yawe telefone wakumbura abayipfuza kugushikira gukorana nawe no kugutera intege aho bashobora kukuronka dusozera ikiganiro hama na Lies nawe nyine ndamuha karyo Maître Solange Muregwa telefone zatugoye ntakiri ku murongo ariko nawe nyine turamushimiye cyane gose Eloge jambo ni gwawe dusozera
ego icyambere nashaka kubakengurukira nanjye ko namwashoboye kumpa akanya kuko biraryoshye cyane iyo utanze message ukabona ko hari abantu bariko baragukikana bakanagufasha kuyumvisha n'abandi nibaza ko hari abandi bakenyezi ubutumwa bwanjye butari bwashiriye ariko kubera mu bifite n'uruhara rugashobora gushika ngaha icyo nacyo ndagikenguruka cyane
ego uburyo abantu bashaka kugushikira haba kuri WhatsApp Instagram bo gushikira gute bomenye ibikorwa byawe gute
ukeneye ari cyo kunkurikirana ari cyaterera ndibaza yuko ndakoresha imbuga zanjye kuri YouTube bo nkurikirana cyane cyane kuri Airpro Burundi kuri Instagram bo nkurikirana nanjye ni Airpro Burundi amona kuri Facebook page yanjye ni Airpro Burundi imbuga zose nkoresha aho muri ako kanya birashobora gukunda kunshikira n'ingoga ego
ego El Pro Burundi niho mushobora kuronka Eloge go mukaronka na minimi ndirimbo ziwe zindi nyinshi amaze gusohora hama nawe Lis Delicia irakoze umwigeme aruka guserukira neza igihugu cy'u Burundi muri Nigeria muri Miss Africa Golden akajambo kanyuma dusozera
ndabashimiye cyane by'umwihariko kuko nanjye kumira muri ino emisiyo y'ikiganiro ndazi ko ijwi rya Amerika ryumvikana n'abantu benshi niteganya se kugira ngo nshobore kuvuga ibiganiro nshobore kugera kure ku ntego nihaye ni kugira ngo nshobore kuvugira abantu bose abigeme surtout badafise akaryo cyangwa badafise uburenganzira kenshi barabura iyo babivugira nanjye rero ko narose bakoze kuvuga ibi bintu imbere y'abantu amakuru yose ariko nziza vada mehic ndabishimye cyane hamwe ikindi nashobora kubagusaba nte akama abantu bose bumvise kintu natahanye ko bidahereye ngaha nabwiye ko nkeneye kubyaza umusaruro kugira ngo bifashe intego mukuru w'igihugu wacu bihaye guteza imbere ubukerarugendo umuntu wese wayifuza rero gukorana nanje kugira ngo dushobore guteza imbere igisata n'ukuri arahawe ikaze ku muntu ashaka kuba kundonka konti yanjye ya Instagram yitwa I am Del irakoze rero Delicia kuri hashtag umuntu wese ashaka kuntora ko dushobore kumenya
ubuntu akanya katubanye gato cyane murakoze cyane na Maître Solange Muregwa nawe nyine twamushimiye cyane ari naho duhereje ikiganiro muri sanga cyu munsi mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye mwese.